Ndabara musewa kumzi wa dusu suruki. Nizera kumura mahora hiwanyu. Neri mwiza na imbawe nukubana na amge. Mundire dusu suruka nuyumusi. Ndabariri mzi babi chevira chika mumuka wawo wakuriri imba. Kandi bagenda na mumuga bugoku tawona. Indiri mboza zara bayi rurangira nwa. Ndabaha ikaze. Tukumviri ze zimge zimge zari imge naba hanzi bagenda na mumuga bugoku tawona. Deka dutangure yitwa Steve Land Hathaway Judkins benshi bamuzi ku zina ry'ubuhanzi nka Stevie Wonder ni muri rimvyo mu Amerika yavukiye mu gisagara cha Michigan muri Amerika. Stevie Wonder agenda no mugabo kutabona kuva kiri muto cyane. Yatanguye kuririmba afite imyaka 11. Mu mwuga we wo kuririmba, Stevie Wonder yagurishije indirimbo zishika ku rugero rw'imiliyoni jana. Yararonse ubushimwe bwinshi cyane. Indirimbo nyinshi ziwe zarakoreshejwe n'umumarerezi. Stevie Wonder aririmba mu midiho ya R&B, pop, funk, ekana soul, iyo mwumviriza yitwa I Just Called to Say I Love You. Bisigura naguhamagaye kugira ndakubwire ko ndagukunda. Yaranamuronkeje agashimwe gakomeye kitwa Oscar nk'indirimbo ya mbere muri Amerika mu mwaka w'ibihumbi n'amajyana 1984. I Just Called to Say I Love You. Uyo ni Stevie Wonder. Turacyari ko twumviriza indirimbo zarimbwe n'abaririmbyi bagendana ubumuga bwo kutabona. Jove Ayaunde ni indirimbo y'umunyakamerun agendana ubumuga bwo kutabona. Yitwa André Marie Tala. André Marie Tala yavutse mu mwaka w'igihumbi n'amajana 1950 avukira ahitwa Banjun muri Kamerun. Tala yabaye impumyi ashikanye imyaka 15. Urubuga Wikipedia rutubwira ko atigeze amenya icyamuteye ubuhumyi. Naho yari ahumye rero, André Marie Tala yarasohoye indirimbo nyinshi cyane cyane mu rurimi rw'Igifaransa. zabaye rurangiranwa no mu makungu eka mbere banamwita Stevie Wonder wo muri Afrika. André Marie Tala yaririmba akoresheje igitari ngaha aturirimbire Joveza Yaounde canke ngiye Yaounde ari nawo mugwa mukuru w'igihugu cha Kameruni. Muri iyo ndirimbo ayaga ingene abanyakameruni bahurumbira ico gisagara bagiye kurondera ubuzima bw'isununu. Tabona tunabayagira ku buzima bw'abaziririmbye mu Faransa. Gilbert Montagné agenda no mu mbuga bwo kutabona. Gilbert Montagné yavukiye mu gisagara cha Paris mu Faransa aho hari mu mwaka w'1951. Nawe nyene yagize ubuhumyi akiri muto cyane ibitamubujije ariko kubarurangiranwa mu kuririmba akoresheje piano. Gilbert Montagné nahagenda no mu mbuga bwo kutabona turetse no kuririmba arakina mareresi arajya no mu mikino yo muri televiziyo. Reka ndabumvishe ino ndirimbo yiwe yise On va s'aimer ati tuzokundana. Uyo ni Gilbert Montagné. tubandanye kandi pia pulisha ni indirimbo y'umuhanzi w'umunyarwanda azwi ku izina ry'ubuhanzi nka Niyo Bosco. Amazina yiwe ni Niyo Kwizera Bosco. Umuririmbyi aracari muto cyane, afite imyaka 23. Agendana umugwa bwo kutabona. Turese ko Niyo Bosco aririmba ni umwanditsi w'indirimbo z'abandi bahanzi b'abanyarwanda. Aha twoba hanga karorero Vestine na Dorcas. Batubwira ko Niyo Bosco yabaye impumyi afite imyaka 12 bitewe n'indwara ya malaria. Umviriza ino ndirimbo yiwe Pia Puresha yasohoye mu 2021.
Kagacho mindiramo Niro rangiza Kandi ntibyoroshye kukavamo Iki kigundi nirwamo Kizangiza Cyangwa kinyice biwaniremo Nibemere byacaci Ngo nibajya no kwaje Ukiri bakoza bakwite panci Bifu na sota Mwanga kumbo na ndisoba Batisha Chigoto mera Utazabi mga Bafita nye bifu na sota Mwanga kumbo na ndisoba Batisha Chigoto mera Utazabi mga
Mwandanya mwumviriza iradiyo y'u Amerika ikiganiro ni dususuruke uyu munsi indirimbo zaririmbwe n'abagendana ubumuga bwo kutabona mu gihugu cy'Ubutaliyano hariho umuririmbyi rurangiranwa agendana ubuhumyi yitwa Andrea Botticelli bafite imyaka 64 yaragurishije indirimbo ku nshuro zishika imiliyoni 80 numwe mu baririmbyi b'Abataliyano bagurishije indirimbo nyinshi Botticelli yatanguye aririmba muri bamwe baririmbisha amajwi yabo bavyita opera mu nyuma araja mu yindi midiho Andrea Botticelli yavukanye indwara y'amaso yitwa glaucom ibyahavuye bivamwe ubuhumyi ashikanye imyaka 12 Vivo per lei ni indirimbo yiwe nabahitiyemo bisigura kubaho kubera we ahavuga kubaho kubera umuziki hano ari kumwe n'umuririmbyi kazi Ellen Segarra
Vivo per lei da quando sai la prima volta l'ho incontrata non mi ricordo come mai mi è entrata dentro e c'è stata vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima vivo per lei e non è un peso
je vis pour elle depuis toujours qu'elle me déchire Sois tendre, elle me dessine après l'amour, un arc-en-ciel dans notre chambre. Elle est musique et c'est un jour quand notre cœur se fait trop lourd. Elle est la seule à pouvoir nous porter secours.
Est una musa che ci
Murachari kumwe natwe tubandanye n'umuririmbyi w'umurundi agendana mu mugabo bwo kutabona yitwa Nziga Masabo Vianney canke Vishu Love bina mugenzi we yahavuye yitaba Imana ni Ganze Bosco bari bagize umugwi Peace and Love bombi bavukanye umuga bwo kutabona neza Vishu Love n'umugwi wiwe Peace and Love baratera benshi bakunzi b'umuziki muri imwe bita karaoke Vishu Love yarasohoye n'indirimbo nyinshi nabahitiyemo nakwisanzemo nakwisanzemo mwumvirize
kukubazo ko waramutse kukubazo ko waraye kukubazo ko wiriwe kukubaza ko wafunguye kukubaza ko waruhutse kukwitaho vya buri gihe Manumba mfisi gisharara Cho kumenyo uzima bwawe bwaburikanya Uramba warira nimba mugora Ariko na ugari sese mbanshaka kugutera Na za mesaje zaburikanya Oya oh, yeah. aza apere zaburi kanya oya ahugo wo 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 nakwisanzemo nakisanzemo numba tuko vyaje ariko nanje nakwisanzemo.
Arakoze Vishu Love ari mu batanguje umudiho wa soul muri America. Abakunzi b'umudiho wa jazz ndibaza namwe muramuzi, yitwa Ray Charles, ariko yaritavye imana mu 2004 ku myaka 73. Ray Charles akomoka muri leta ya Georgia muri America, yabaye impumyi ku myaka 7. Indirimbo za Ray Charles zaragurishijwe ku nshuro zirenga miliyoni 40 n'izindi zirenga. Yarakinye mu mareresi menshi. Ray yacurangisha ibicurangisho vinshi aho ni nka piano, trompete n'ibindi. Nguyu muri ino ndirimbo yiwe yise Hit the Road Jack, yasohoye mu 61.
Hit the road Jack, don't you come back.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Nkundire turangitse bati ku munsi w'Imana ibamako n'umunsi w'ubugeni. Abo ni Amadouba Kayoko n'umufasoni wiwe Mariam Doumbia, bamuka mu gihugu cha Mali muri Afrika y'uburengero. Bomi ni impumyi, umvira izino ndirimbo yabo Dimanche à Bamako. Aba kandi kimwe n'abandi bose twumva uyu munsi bahuriza ku kintu kimwe, ubuhumyi cyangwa ubumuga bubi, ni kugira icyo umuntu akora cyafasha abandi kandi bafite ubwonko.
Les jours de mariage, les jours de mariage, les jumelles et d'où nous.
bakunzi badususuruke bagize ingorane z'amagara ariko nibirangiranwa mu mpano yabo yo kuririmba ese twese tutocika intege mu magara canke ubumuga bwacu ariko tugashira imbere impano zindi nagasaga neri mwiza nahimbawe mwirigwe neza hiwanyu
Bagere ku mutima tubifurije kuramba